Evariste, nzikoma nyanga.
Ino sawa wibu ni maana niwe muhinga wivizi umakaze murano makuru mkirunda gizwe ni mwunguru mwuru zikurikira. Urunani muza masendika ya wakozi mwurundi kusibu mwunguru rajwe ishinga ninge na warundi wagie kusuma mgo mwumakungu ba kuga gugwa luga sawa mkuru wijihugu za kistenda ishimie narongo ye umudyango mwuga Afrika muriki na jihe kugira ichakoze kugira gateka akabo kuga hirizu. Ndiga nizo nshasha ingisho mwurundi mwuyaratu nye kanovera kindero gati tuka ibyo byashikirijwe na bamwe mu bego n'indero hamwe na abanye politike hari kuri uyu wa kane mu kiganiro kidasanzwe cyaciye mu kumihora y'urunani rwa radio afashanije n'ishyirahamwe Benevolencia hagataho umushyikiranganji w'indero akemeza ko abigisha bababa igihumbi n'amajana umunani aribo batakazi kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze. Murabyumva muri ano makuru umwimbo w'icyayi nawo ngo waragabanutse gushika ku rugero rwa 50% ku mahinguriro y'icyayi yo mu Kayanza turi mu ntara ya Butanyirira kubera ubukene bw'ifumbire y'icyo biterwa nk'uko byemezwa n'abarongoye amahinguriro y'icyayi ya Gwegura na Teza. Muca n'andi bidukikije y'uyu wa gatanu nayo bituyagira ingene imicafu irundanye ku buterere ishobora kuvamwo umuyaga nkuba asanzwe kaze muri ano makuru ahagarariye umuhe bw'ivyuma na Innocent Ibonema. Urunani muza masendika y'abakozi mu Burundi kosibu rusaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi arongoye ubumwe bwa Afrika gushira imbere ukubahiriza agateka k'abakozi baje hanze kurondera akazi gushiraho ikiganiro ibiganiro bihuza impande zose harimo amasendika kugira ngo bavugane uko abo bakozi batobandanya bafatwa nabi. Celestin Sabyimana rongo igurunani akavuga ko bakorerwa amabi harimo ukwirukanwa mw'ivyo bihugu amategeko agenga abakozi n'akazi atubahirijwe biri mu butumwa ugurunani rw'amasendika abakozi mu Burundi kosebu kwashikirije mu ntumbero yo gukeza umukuru w'igihugu mu mabanga yahawe yo kurongora ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afrika. Tumukurikire.
Urumva rero abo bakozi batari bake baramerewe nabi bivuze ko ari bose. Duhere nko muri ibi bihugu bibanyi hariho abirukanwa bakirukanwa nabi bakubiswe bambutwa abo naho byoshika umuntu akaba adagira impapuro cyangwa isabwa n'icyo gihugu baramufata baramwirukana bamufashe nk'umuntu batamufashe nk'igikoko bariko barahiga. Ivyo rero ni vyo ico nico tuhera ko gusaba kugira ngo umukuru w'igihugu cyacu yabaye umukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika Union Africaine mu Gifaransa kugira ngo akoreshe ubwo bubasha bushasha yaronse kugira ngo abo bakozi b'abarundi n'abarundikazi bari nko muri ivyo bihugu bya Afurika bashobore gukingirwa amategeko y'akazi yo muri ivyo bihugu abubahirize. Ivyo rero bica bija mu masezerano baba bagiraniye. Urumva hari nibo mu bihugu byo mu kigobe cy'abarabu bahara amasezerano naho nyine igihugu cyacu cyagiraniye mugabo nk'uko mumaze iminsi mubyumva ayo masezerano ntakurikizwa neza abakozi baramerwa nabi harabakubitwa harabahembwa intica ntikize kandi bakora umwanya munini kandi bakora akazi karuhishwaho umushahara baronka ntuhuye n'akazi bakora ugahura nka barabaka ibitabo by'inzira ugahura nk'abana nk'abakobwa n'abakenyezi barabakubagura. Ikindi rero duca dusaba nuko bica bijyana kubahiriza amategeko. Hari amategeko mpuzamakungu y'akazi tuwe twita Convention Internationale du Travail. Hariho amategeko y'itegeko 95 iraba abakozi babimukira le travailleurs migrants bose birategekanijwe umwe n'aba bakingira. Ikindi dusaba ni ko hoba ibiganiro iyo leta iri kwiragira ayo mapolitike yerekeye abimukira yuko natwe abaserukira abakozi mbere n'abandi bitare partenaires sociaux nk'abaserukira abakoresha bushirwamo muri iyo migwi yofasha kugira ngo bakurikirane.
amakuru twabateguriye abandamiriza mu gisata cindero aho abegwa n'igisata cindero na bamwe mu banyepolitike bavuga ko barajishinga n'impinduka zabaye mu gisata cindero ngo kuko ataterambere zazanye muri ico gisata nizavugiwe mu kiganiro caciye mu runani rw'amaradiyo ashigikiwe n'ishirahamwe la benevolence ya kumuhingamo uyu wa kane mu ntumbero yo kurabira hamwe impinduka zabaye muri icyo gisata n'ibyokorwa kugira indero igira kanovera. Abashikirije intererano muri icyo kiganiro bahurije ko impinduka zakozwe zatumye indero itakaza kanovera, bamwe bakabona ko hakwiye kugarukanwa indinganizo ya kera y'ibyigwa, ku rundi ruhande bakabona ko indinganizo y'ubu yogumaho ariko ishirwa mu ngiro ryayo rigasubirwamo. Inkuru tubaza Alexis Ndayisenga.
Indero yarasubiye inyuma cyane leta ibirayo
nigisha no kuri badufashe barabe babisubiremo.
Abo ni bamwe mu begwa n'igisata cy'indero na bamwe mu banyepolitike ku muhinga mo kuri uyu wa kane bari bakoranijwe no kuganira ku bijyanye n'impinduka zabaye muri icyo gisata, intambwe yoba yarahabaye ivyo kogwa kugira ngo habe indero ya kanovera mu Burundi. Professeur Godefroid Gahungu, umuhinga mu by'indero akaba no mwigisha muri za kaminuza, avuga ko uburyo bushyirwa muri icyo gisata bwagabanutse ariko ngo bitegereje abanyeshuri byagumye byongerekana mu mashuri.
Turabona ko mu myaka 5 byagabanutse ku rugero byose bishyize hamwe amafaranga ajya mu by'indero yagabanutse ku rugero rwa 35 muri iyo myaka irangiye. Hanyuma hari ikindi kiduhanze kungura gishobora kubonona kanovera, nubwo ababinonose basanze ku mwaka ku mwaka bimwe bita moyenne basanze abana bakeneye kwinjira mu mashuri bangana 100,000 ku mwaka ku mwaka bashashe kuronka aho biga ni kimwe n'inyigisho ya kanovera byo n'ibindi. Tugiye mu nyigisho naho dusanga umuhamagaro wo kuba mwarimu waragabanutse, imvo bijyanye na gashahara no munsi kumbure bishobora kuba byarahindutse mugabo umugereranyije n'abakora mu by'ubuganga bobo baronka inshuro kabiri karenga ku mushahara kandi banganya ubushobozi. Ubwiye kumugereranya n'umucamanza bavuga ko umucamanza yahembwa inshuro kane diploma rimwe.
Kubwa Olivier Nkurunziza arongoye umugambo yitona, avuga ko igisata cy'indero cyasubiye inyuma bivuye ku byisungwa mu itangwa ry'akazi no kubura ibikoresho mfashanyigisho.
Ndavye igihe twebwe twize n'ibiriko birabo abazugubaza bari inyuma cyane. Ubwa mbere mwabivuze ibyo by'indimi ndamaze kumva n'abanyapolitike benshi bwa Burundi bavuga yuko ngo ibyo by'indimi ngo bimaze iki, none ko ibintu byose tubyiga mu Gifaransa byinshi. Mushaka abo bantu bazoze kwigisha mu ruhe rurimi? Ubwa mbere umwarimu yigisha ntazi urwo rurimi, ubwa kabiri n'umunyeshuri yiga ntiyumva rurimi, icya kabiri ni uvuga ibura ry'ibitabo by'intebe n'ibindi n'ama ekipe ya pedagogiki, ugasanga umwarimu ariko aracapa initeza atarari ku kibaho sura yayere ku muntu ku kibaho. Ubwa gatatu politisation ya secteur éducatif, kugira ube directeri utegerezwa kuba uri umuntu akomeye mu mugambo uri ku butegetsi naho buri kijuju.
Mu gihe abatari bake muri icyo kiganiro basaba ko hogaruka indinganizo ya kera y'ibyigwa, abandi siko babibona ngo ahubwo ingorane ihagaze mu ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi.
Benshi bariko baravuga bati twosubira mu byigwa bya kera, mugabo nk'umuntu yakurikiranye ihinduka by'ibyigwa je nibaza ko ibyigwa byose si bibi, nibaza ko tubuze ubuhinga bwo kubitanga tukaba dufite abavyigisha babyigisha badateguwe neza n'ingene babyiga icyo bita makondi iyo bakoreramo.
Izo mpinduka zagiye ziraba n'umugambi ubwanje mbona yuko bidakenewe gusubira mu ndinganizo ya kera, ahubwo icyo kugwa no kugira isuzuma y'impinduka ihari ubunye kugira ngo dushobore gushika kuri objectif.
Hagati aho imyaka inirarangiye habaye inama rukoko mabegwa n'igisata cy'indero, aho umwe mu byo basaba kwari gusubira ku ndinganizo ya kera y'ibyigwa ariko akaba atakirakogwa mu byari byasabwe. Abo bitabiriye icyo kiganiro basaba leta gushyira uburyo bukwiye muri icyo gisata kugaruka ku ndinganizo ya kera haba mu mashuri yisumbuye na za kaminuza no gutera intege abigisha kubwabo ngo bibandanije uko biri muri kino gihe ngo mu Burundi iterambere ntirishoboka.
Kuri icyo kibazo cy'indero abigisha bigisha baba igihumbi na majana umunani bigisha mu mashuri shingiro n'inyuma y'ishuri shingiro ngo nibo bataye akazi kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze wa 2025 gushika mu kwezi kwa mbere 2026 ibi ni byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe indero mu kiganiro kidasanzwe cari meshejwe ni radio y'igihugu hamwe ni radio nderagakura kuri uyu wa kane na umushikiranganje François Zarimana yemera ko mu byo biva ko harimo ikibazo cinge na bigisha babayeho muri iki gihe avuga ko hanini biva ku bintu biriko biraba ku isi harimo ingwano hamwe n'ikiza cya COVID-19 tumubishitse
mpereye ku mashure shingiro na nyuma y'ishure shingiro ibitigiri by'abigisha bariko baragenda batakazi ni byinshi kuko birashika hafi igihumbi n'amajana 8 aho ni mu mashure shingiro na nyuma y'ishure shingiro kandi byo biharuro ni byo twafashe kuva mu kwezi k'8 ku mwaka 2025 gushika itariki 17 z'ukwezi kwa mbere murumva ibyo biharuro ni byinshi muri ivyo biharuro abangana amajana 678 abo bataye akazi bagenda gupagasa hanze aho ni mu mashure shingiro n'amashure y'inyuma y'ishure shingiro tubwiye muri kaminuza ibiharuro dufise navyo nyene turavye kuva mwaka 2020 kugeza uyu munsi turabona yuko ibiharuro vy'abigisha bariko baratakazi bitera vyiyongera turaje abafise urupapuro rwa doktora kuva mu mwaka 2020 hamaze kugenda 47 murumva yuko ico gitigiri ari kinini uravye ivy'igihugu kiba carakoresheje kugira ngo umuntu yige ashike kugo rugero n'uruhombo runini ku gihugu baba rero abo mu mashure shingiro canke nyuma y'ishure shingiro baba bo muri kaminuza nk'uko nabandi bagiye barabivuga bavuga yuko gashahara adakwiye ivyo nitwo bideha turazi koko yuko meze uko ariko ahanini bivuye kuri ibi bintu biriko biraba ku isi murazi harateye yangwara COVID iyo yarahinduye ibintu byinshi ku isi harateye intambara muri za Ukraine n'ahandi ivyo byarahinduye ibintu ku isi singaha mu Burundi gusa byatumye ibihugu byo ku isi yose bigira ubukene bimaze kugira ubukene usanga bya bintu dukenera biva hanze bica bizimba mu gihe uburyo bwo mu gihugu nabwo butaba bwaduze ugacusanga rero ubuzima bwagoranye
nadisanganye muramvya imwaro igitega Karuzi Bubanza Chitoke Kayanza na Ngozi ni kuri megahertz 101
ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'uburimyi tuje mu Kayanza aho umwimbo w'icyayi wagabanutse mu mahinguriro y'icyayi ya Gwegura na Teza mu ntara ya Butinyerera ku rugero rwa 50% kubera ubukene bw'ifumbire y'icyo gitegwa njabukamazi hagereranijwe ku mwimbo rero wabonetse mu myaka iheze bivugwa n'abarongo ya mahinguriro abarinyi b'icyayi bashorera umwimbu muri aya mahinguriro babona ko leta ikwiye gufata minwe ikibazo cy'iyo fumbire ngo kuko icyo giterwa ndabuka amazi kitagishobora kubatuma biteza imbere mu miryango yabo ni nkuru tubaza Patrick Sengiyumva
bamwe mu barimyi b'icyayi bashorera umwimbu wabo w'icyo giterwa njabuka amazi mu mahinguriro y'icyayi ya Gwegura mu Kayanza hamwe no muri Teza Imatongo mu ntara ya Butanyerera twavuganye bemeza ko biturutse ku bukene bw'ifumbire umwimbu w'icyayi wagabanutse cyane
Umwimbu w'icyayi waragabanutse aho twahora dukura ibiro 60 ku musoroma umuntu akura ibiro 20
umuntu yarashobora gusoroma icyayi akaronka igitoni mugabo uno munsi wahawe uruhaka ibitoni ugasanga uhakura nk'ibiro 300 umva hari ikintu umuntu aba ari karatora mu cyayi dusaba rero uwikotere ishyiremo ingufu izira duha angeri nk'uko yahora iduha mu mwaka twironka kabiri
ahantu umuntu yahora akura nk'ibiro 50 ugasanga uhakuye nk'ibiro 5 kandi ari nk'agahinga ko umbra hose wasanga harimo ubuhombe bigashobikarwa kandi kadusanga na cyakiruro hose bari baraguha amafaranga atashinkunza kuyagura
ibyo bishyirizwa nabo bari nyibicaye biremezwa kandi na Odasse Nshimimana rongo yihinguriro gicaye gyateza
tugifumbira nko mu mwaka w'ibihumbi 2021 ushire ibihumbi 2022 mu cyayi cyo mu gihugu hagati twarashobora kuronka matoni y'ibyayi angana n'ibihumbi 2 n'amajana 348 hamwe n'ibiro 641 ya mirima ya leta dusanze dusoromamwo iwacu basha kuronka cyaje kingana ni toni ibihumbi bitatu n'amajana 313 hamwe n'ibiro amajana 645 mu mwaka turangije ucaye cyo mu gihugu hagati kwaronse toni ibihumbi 4 amajana 364 n'ibiro amajana 245 hamwe ni toni igihumbi n'amajana 966 n'ibiro amajana 249 mu cyayi cha bloke industriel
kanarora ndayishimiye ajejwe indibiro z'icyayi zihinguro gicyayi cyo mugwegura aremeza ku mwimbo w'icyayi wagabanutse cyane
ubwo rwa otebegwegura turabona yuko mwimbo ibagamutse cyane ubu tuba turi ku matoni ijana ariko turi ku matoni 50 na 60
bamwe nabandi mu barimye b'icyayi bo mu Kayanza ni matongo babona kandi ko leta ikwiye kubandanya yongereza amafaranga igura ku cyo gitegwa njabukamazi ngo kuko amafaranga 500 bagurirwa ku kiro ari make cyane bagereranije nuko ibindi byankenerwa biguma bizimba ku isoko mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro
uraca mugacana yandi mu bidukikije
muri bucana yandi iheruka noba yamanira kiza umwigisha muri kaminuza ndere yabigisha NS akaba n'umushakashatsi mu bijanye n'ibidukikije yarasiguye ko guhema nabi canke kugwara cancer ari zimwe mu ngaruka mbi zishobora gushikira abantu begereye ikibanza gitagwamwo imicafu iva mu gisagara ca Bujumbura aho bita ku mubone muri bucana yandi yuno munsi w'umuhinga asigura ko imicafu yegeranirizwa muri ico kibanza cyo kumubone muri zone Buterere ishobora guhingurwamo umwuka wufasha mu guteka canke bagahinguramo umwuka nkuba wufasha kwakiriza amatara abanyagihugu buca nandi bidukikije na Didi Gahimbari
itunganya neza imicafu ibora n'itabora niyo yose igashigwa kwayo byufasha mu guhingura ubucafu butabwa mu kibanza cyo kumubone imidoni Buterere mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo ikugwemwo ibintu bifise akamaro bisigurwa na Nobel Manirakiza n'icyo mike minuta nderabigisha NS akaba n'umushakashatsi mu bijanye n'ibidukikije
uvuga intambwe ya mbere ni guhera aho iyo micafu yegeranirizwa ariya aho iva haba mu masoko mu mihana ayitandukanya bivanye n'ubwoko bwayo hanyuma ubwoko bumwe bwose bugaca bujanwa mu nzira yo kugira ngo guhingurwe buvemo ibishobora kugira akamaro aha turavuga nk'ibintu bibora bishobora kuvamo umwavu mwiza ibitabora nabyo bikagenda bakabijana bakabihingura ibyo nabyo biba biteje ingorane nk'ibyo by'ubumara bigaheza bigatunganywa neza kugira ngo bivanweho atangaruka biteje amagara y'abantu imicafu ibora irashobora kuvamo ifumbire ku buryo bugenzuwe neza amaplastike ibirahuri bigasubira guhingurwa ariko imicafu iteje akaga nk'imiti cyangwa iy'amavuriro ikwiye kujanwa mu mirongo yihariye aho ikurikiranwa neza rero bigabanya cyane umwanda n'ingaruka ku magara y'abantu
iyo muhinga midukikije asigura kandi ko imicafu ibora ishobora guhingurwamo amakara atavuye mu biti ishobora kandi guhingurwamo umwuka ufasha mu guteka ugahingurwamo kandi umwuka ufasha mu gucana amatara nk'uko abandanya bisigura
kigwa tumaze gukora twasanze mu bisigarira by'imicafu iboneka ngaha mu gisagara cha Bujumbura ibibora nk'akarorero bishobora kuja ku rugezo rw'ibice 70% rero murumva ko ari vyinshi cyane ivyo rero nk'iyo micafu ibora cyara kuyikoramwo amakara asanzwe ataguye mu biti hanyuma yo bakayakoresha mu gushinjika mu guteka bigafashana cyane cyane mu kubungabunga amashamba y'ibiti dusanzwe dufise ari na make iyo micafu irashobora no gukoreshwa mu gukora umwuka wo gutekesha uwo bita biyogaze biciye mu buhinga bwa none hanyuma ingufu zivuyemo igashobora gukoresha mu gukora umuyagankuba cyane amatara reka mbere no guteka
iyo muhinga mijanye n'ibidukikije ahanura abarundi kubona ko umucafu ushobora kuba ahuva umuyagankuba atari kubonamo gusa ikibazo
rero ngaha makuru toto bateguriye aciye arangirira nshimire mwese mwateze abiri nshimire na Innocent Bibonimana yari muhinga w'ivyuma kuri biko mwari kumwe na Evariste Nzikubana nka ayandi makuru n'ibindi biganiro birabandanya kuri radio Isanganiro